mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda dusamiranira kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora. Kwisi hose turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, adresi ya Instagram yacu, YouTube na Facebook ni vewa radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sagacuno munsi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Jewe Diane nini nahazwe
muri isanga. Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ingende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiza cha virusi ya corona gikomeje guhangayikisha makungu naho mu mihingo imwe imwe urucanco rwacu rwatanguye gutangwa. Ibihugu bitandukanye navyo bikaba bibandanya gufata ingingo zitandukanye kugira ngo bigikumire. Urugamba ko kukigwanya rugezehe muri rusangi. Abahinga barashimishwa no muvuduko ruriko ivyincanco vyo bite ko bikomeje kuvugwa ko ibihuha byinshi. Ututubazo turatugaruka ko muri sanga y'uno munsi twaba tumiriyemo muganga Arsène Nzobandura n'umuhinga mu vy'indwara zandukira no gucandaga. Muganga Arsène asanzwe yicegera c'umukuru w'ibitaro vy'akarere ka Kalmar kari mu buseruko bushira uburengero bwa Suède. Muganga Arsène, mwakoze kwita ubutumire bwacu, ikaze muri isanga aho muri Suède mumeze gutega muganga?
Eyo ngaha turakomeye. Nagira nkosore gatoyi. Mu byo nkora sindi icegera c'umukuru w'ibitaro, ndi icegera c'umuyobozi ajejwe gukinga indwara zandukira mu karere.
Icegera c'umuyobozi ajejwe gukinga indwara zandukira muri ako karere. Ego, murakoze cyane kudukosora. Ikiza cha virusi ya corona ngaho muri Suède cifashe gute?
Ngaho muri Suède co kimwe n'ibindi bihugu byinshi byo ngaho i Buraya, kuva mu mpera z'umwaka uheze ibiharuro byari zasubiye kuduga gose. Ku buryo n'abagwayi bari mu bitaro bari benshi, hamwe n'ibiharuro by'abashoboye by'abitabye Imana. Mugabo ubu turatanguye kubona buhoro buhoro ko bitanguye kugabanuka, naho bitaragabanuka ku rugero umuntu yifuza.
Nuko rero tugarutse inyuma, abatari bake ubu COVID ya 19 bamaze kwimenyera, hari aho haheze umwaka ushitse abandi renga. Ariko muri make imbere yuko twinjira neza mu kinyago cuno munsi, mutwibutse iby'iyo ngwara, ni nyabaki ifata gute, umuntu ayikingira gute, ibimenyetso n'ivya
ingwara? Nkuko benshi babyumvise, umugero yitera ni mugera yita coronavirus. Nayo ubwoko bw'imigera busanzwe buhari mu bisanzwe, hari ubwoko bushika kuri ndwi. Mugabo twari dusanzwe tuzi ubwoko bune nibwo bwakunda gukarira abantu, akenshi bugatera ibicurane bisanzwe. Mugabo rero iyi korona yindi, hari ubundi bwoko bwa korona bwigeze kuza mu 2003 no mu 2012. Mugabo ubwo bwaciye bugabanuka, ubu uretse bwoko bumwe bukiza buraboneka mu birya bihugu by'Abarabu, ubwo bwoko bundi bwaragabanutse. Yero nayo yaje ahitandukaniye n'izindi, uretse ko handura abantu benshi baranagwara bakaremba. Kandi ibimenyetso biratandukanye go ibimenyetso ni byinshi cyane gose kubera uyu mugera ubiravye ibice byo mu mubiri ufata ni nk'ibice byose byo mu mubiri kuva mahaha gushika mastigo mu nda mu mutwe ni tanke no ku ruhu umubiri nibyo rero bituma ibimenyetso ugiye kuraba uca utegereza kubitandukanya mu bimenyetso bikunda kuboneka hamwe n'ibindi bimenyetso biboneka rimwe rimwe ugiye kuraba ibimenyetso bikunda kuboneka rwose ni ibyo bifatira mu bice byo guhema abantu bashaka kugira nka kujya kw'ibicurane bisanzwe cyangwa ugasanga bamwe birambye ko bahema rwose bagakorora bakababara mu muhogo bagashuha hakaba rero n'abandi usanga bagira ibindi bimenyetso hariho nk'abafatwa bacibwamo busa ibyo twarabibonye ko ari benshi cyane usanga ari nk'ibice bishika no kuri 15 ku ijana hariho n'abandi rero bagira ihinduka ku ruhu nk'ivyo nabivuze mugabo bose benshi yaba ibimenyetso byinshi n'ibifatira mu bihimba byo guhumeka ibyo kubabara mu muhogo gukorora ko byanga umuntu uko ahema rero hagaca haba n'uyundi mugwi kandi niwo munini ntigoreye no kwikinga n'umugwi usanga nta kimenyetso na kimwe bafite
abo baragwara bakanduza ariko bo ntibashobore kumenya yuko banayifise
abo barashobora kwanduza mugabo bo bata ibimenyetso biboneka bafise cyangwa ugasanga bagize ibimenyetso bitoyi rwose nk'ibibyo nk'ubu umuntu umubajije nk'abo wasanga banduye hari abo twabaza cyangwa nk'ubu tubasohoye turiko turaba abandi banduye bari mu micungiro yabo ukaza usanga n'abantu bakubwingwa ngo ku mugoroba mvuye ku kazi narumvise menetse umutwe hanyuma ngo nabyutse mu gatondo byaheze nk'abo urumva baba bagize ibimenyetso bito bigaca bihera n'ingufu rero niho uca usanga no mu byerekeye kwikingira cyangwa kurwanya bica bigora mu gihe haba hariho nk'umugwi munini ushobora kugenda uranduza batarabimenya hanyuma ikindi nacyo kigoye ni uko usanga umuntu atangura kwanduza n'abo bagira ibimenyetso batangura kwanduza imbere y'uko bonyine batangura kugira ibyo bimenyetso usanga bifata nk'umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri mbere y'uko bonyine batangura kumva ko bagize umucano cyangwa batangura kugira ibyo bindi bimenyetso
hanyuma tukivuga kuri ibyo byo kwandura baravuga ko uwamaze kwandura akagira imana agakira adasubira kwandura byo ari byo bwa muganga
oya biravuga umwanya uhaciye umwanya wa mbere umuntu arabye nko mu mezi ya mbere usanga kenshi badashobora batandura mugabo urabye ibyigwa dufise ubu usanga bagize umubiri washoboye gukora abasoda bashobora nko kumukingira nk'amezi ashika nko kuri 8 gutya mugabo ubu turamaze kubona abantu bagwaye kabiri naho atari benshi kubera naho bandura nk'abo baba bagwaye iryira kabiri akenshi usanga bataremba nk'uko baba baragwaye bwa mbere usanga hariho ibimenyetso by'abo basoda bisigara mu mubiri ku buryo bica bitangura gukora n'ingoga bikagwiza abasirikare mu mubiri batuma bashobora bishobora gutuma bataremba
ego muganga Arsene Nzobandora mukanya mutangura mwatubwiye ati ino corona n'ubwihari hari izatanguye mbere ubu haravugwa n'indi corona yindi y'ubundi bwoko bushasha yatanguriye mu gihugu c'ubwongereza iyo nayo imeze gute itandukanye he n'iyi dufise ubu
mu bisanzwe izi ngwara z'imigera nka zose
ego
ni ingwara zisanzwe tuzi ko zihindagurika zirahindagurika rwose ku buryo usanga zimwe zirashobora guhindagurika zigatuma ubukari bugabanuka izindi ugasanga zirahindutse ubukari burongerekanye zishoboye gukwiragira byoroshye urazi nk'izi zindi ziriko zirahindagurika ahanini yatanguwe kuvugwa ubwa mbere niyo mu Bwongereza hanyuma haratangura kuvugwa iyo babonye muri Afurika y'epfo n'iyindi babonye muri Brezil icyo usanga gihinduka ni ibice by'uwo mugera ibice bimwe bimwe usanga byahindutse ugerageje kuraba niyari hasanzwe nk'iyo mu Bwongereza yarahindutse rwose yarahindutse mugabo yoyo uduce twahindutse uduce twinshi urabye iyindi yari isanzwe irikwirakwiragira mu bihugu mugabo uko ugenda uraraba rero usubiyemo ukacuraba nk'iyo muri Afurika y'epfo uca usanga nayo yarahindutse rwose iyo muri Brezil nk'uko nyine ugasanga hariho ibice by'uwo mugera byahindagurika
Hama iyo tuvuga guhindagurika nk'abaganga ngira ngo mwebwe murabitahura ariko nka twebwe usanga bigoye kumva. Ni kuvuga ko iza ari kwa kundi nyene igahindagura ibimenyetso ihindura iki? Ihindura ubukari.
Mu bisanzwe uko umuntu agwara ko ntibihinduka. Usanga umuntu agira ibimenyetso bimwe. Gusa nk'ibyo onye by'uko icayandura umuntu atayandura cyangwa akandukiza abandi byoroshe. Nibyo twe turabaganga tuca turabira ko tuti nk'uburaze uwo mugera ukuntu bumeze haba hariho nk'ibice by'umugera ari byo tutanga bifata ari byo byinjira mu mubiri igihe umuntu kugira yandure nako gace rero k'uwo mugera gahinduka. Iyo gahindutse rero hari naho tutanga gahindutse ukuntu gaca kagwira n'ingoga kagatuma abantu bandura byoroshe ayo kagahinduka mu bundi buryo butuma katinjira mu mubiri byoroshe naho rero tutanga indwara itanguye kugabanuka mugabo urumva amahigwe ntiyabaye make kahindutse ku buryo ahubwo kagwiza ubukari kakinjira mu mubiri bikoroheye.
Hanyuma ni ubwoko bwatowe inyuma yaho hari hamaze kuboneka icizere cy'incanco zitandukanye za Moderna n'izindi. Ubwo rucanco ruriko ruratangwa izo ncanco ziriko zitaratangwa ubu zaba izikorerwa muri Amerika zaba izikorerwa mu Bwongereza n'ahandi zikogwa ku buryo zizoshobora guhangana nakoka n'ubwo bwoko bushasha canke hazocasura hakorwa ibindi vyigwa.
Umuntu ataguma bikurikirana nk'ubu ibyo tumaze kubona nko kuba ubwoko bwo mu Bwongereza ubu buramaze igihe ubu turamaze kubona yuko izicandago ziriko ziratangwa zirakora ku ubwo bwoko. Ubu icyo turiko turarabira hafi dukurikirana ni bwo bwoko bundi bwabonetse bwo muri Brazil na Afurika y'Epfo. Aho onye amatohoza aracabandanya mugabo ikindi cyizero kiba kihari ni uko umuntu amaze gukora urucanco niyo habaye ayo mahindagurika umuntu arashobora kongeramwo agakora urundi rucanco rushobora gufata n'izo hindagurika ziba zabaye. Ibyo dusanzwe tubimenyereye nko kurya mugera wundutse utera ibicurane bikunda gukara mu gihe haba hakanye mu bihugu by'i Buraya nawe nyine urahindagurika nk'uko mugabo umuntu arashobora gukora urucanco rushobora gutuma izo hindagurika umuntu azishiramo. Rero umuntu arabye zihindagurika ziko ziraba uvuganye nabo bakora izo ncanco barakubwira yuko ati hamwe byokenerwa bagasanga izo ncanco zidakora kwihindagurika zoba zabaye barashobora nko mu mwanya muto nk'indwi nka zitandatu barashobora gukorera urundi rucanco rufata izo hindagurika mugabo kugera ubu zirya hindagurika ryo mu Bwongereza z'incanco zihari zirakora.
Ko none mwarimu atubwiye ko kino kiza ca virusi ya corona cari carigeze kubaho nubwo cagiye kirahindagurika gushika nko ku nshuro indwi hama mukamuhejeje gusigura ivy'urucanco ko rushobora gukorwa ku bundi buryo buhangana n'iyo hindagurika iba ryabaye ya makorona ya kera yahaba yoyo nta ma vaccine yari yararonse ku buryo vyari koroha ko runo rucanco rw'ubu ruriko ruboneka inyuma y'umwaka nago rwihutisha gusumba uko byagenze.
Ubwo bwoko bundi bw'amakorona burasanzwe rwose ku buryo umuntu atangorane rutera kuko ni bake nk'izitera ibicurane uca usanga ari bimwemwe ibicurane bisanzwe ata muntu akeneye no kuja kwivuza kwa muganga urumva nk'ibyo umuntu ntabishyiramwo uburyo ngo ye gukora incanco za ubundi buryo bwigeze gutera ibibazo ni corona yigeze kutogwa mu Bushinwa hamwe no muri biriya bihugu bya Arabia Saudite mugabo nabyo byamaze umwanya mutoyi indwara yonyine nk'iyo mu Bushinwa yabaye bwa mbere yaraheze ata ibintu umwanya umuntu aronze wo gukora izo ncanco nicyo gituma batantoze umwanya wo gukora incanco bagiye abyo babaye bakigira abantu bafashwe bamwe barakiza abandi barashengera mugaurumba umwanya wo kugira ngo umuntu abandanye abikora iyo bikashika nko kuri urugero rwabaye nko kuri iyi hagafatwa ibihugu byinshi hagafatwa abantu benshi aho niho umuntu atatangura kuyumvira ukuntu yogwanya ico kiza kuko nk'ibiyinya nabyo nyine byatanguye mu gihe tubonye yuko isi yose yugarijwe izo zindi nico gituma umuntu atazishizemo inguvu rero ngo atangure gukora watangure kurondereza inshansho nta bibazo byinshi zitera izateye ibibazo nazo zaciye zihera mu mwanya mutoya izo zindi iyo yindi nayo itarahera iri muri biriya bihugu bya Arabia Saudite usanga ari abantu bakeyi bagwaye hanyuma bigaca ntibyikwira isi yose cyangwa ibihugu byinshi mu gihe kimwe.
Mbega muganga mu by'ubuvuzi nkamwe bwe mu bizobereyemo mukaba muri n'abahinga muri byo, murashobora kubona virusi igitangura ati iyizo have itugora kugwanya cyangwa ama virusi yose atangura cyo kimwe yamara gushika kure akaza aramananiza?
Mu gihe hari indwara nshasha usanga ari byinshi umuntu atabazi umuntu agitangura. Mugabo urumva ikintu gikuru ni uko ibihugu aya mashyirahamwe aza arahanahana amakuru ku byerekeye nk'indwara ziba zadutse mu bihugu. Rero umaze kubona nk'indwara mu gihugu yadutse hakagwara abantu benshi hanyuma ukabona itangiye gutandukira ibindi bihugu, aho niho umuntu aca atangura rero kugira ati ibi bintu tubirabire hafi turaba ukuntu bitobandanya bigwirirana. Ukatusanga rero nk'abashakashatsi baciye batangura kuja hamwe biga ico kintu ikibituma, naho rero ubumenyi buca buza burongereka.
Ego murakoze Dr. Arsène Nzobandora. Reka rero tuje ku mirongo itandukanye ya telefone twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika bafise ibibazo babibaza. Turafise uwambere ni Polycarpe. Polycarpe ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga.
Murakoze cyane.
Ego uherereye he Polycarpe?
Mbereye mu Rwanda mu karere ka Gicumbi.
Mu karere ka Gicumbiro haravugwa amaki mu gisata c'amagara y'abantu COVID muriko muyigwanya gute?
COVID turayirwanya tubahiriza amabwiriza yashyizweho na Leta. Nanjye nkorera mu mwuga w'ubuvuzi, nkorera mu bitaro nanjye ndi muganga.
Yego.
Muri rusange nyine dupima abantu bakekwaho ko bagize kontakiti n'abantu bafite virusi cyangwa se abandi bantu bakeka ko bashoboka baranduriye ahandi hantu cyangwa se bafite ibimenyetso. Ariko muri rusange kuko tuba turi mu bitaro tuba ntabwo dukunda kubana na kominota cyane, ariko muri rusange nyine amabwiriza arubahirizwa kubera yuko mu Rwanda buri mabwiriza ashyizweho abaturage barubahiriza kandi nyine bakagerageza kugendera ku mabwiriza. N'ubwo se nyine icyorezo gikomeza kuzamuka umunsi ku wundi, ariko amabwiriza akomeza kubahirizwa tukomeza kwirinda.
Haravugwa ahatandukanye nko mu gihugu cy'u Burundi ko ibikoresho byo gupima bidakwiye, aho onye ko tugize impanuka gukora muri ico gisata birakwiye ibikoresho mupimisha abantu?
Yego, hano birakwiye cyane. Tubona supplies igihe cyose, tubona ibikoresho ko nkora mu bitaro bya Leta kandi no mu bitaro byigenga mu gihugu hose hari uburyo bwo gupima. Hari ibitaro byemerewe gupima bitewe nyine n'amabwiriza yo gupima bahari, kubera yuko bisaba kuba ufite containment y'ahantu hakwiye ugomba gupimira abantu hadakwirakwiza icyorezo. Babanza gusuzuma bakamenya ko mu by'ukuri niho hantu hatakwirakwiza icyorezo cyangwa se niba hari koko safety ihagije, hanyuma bakemera gupima. Hano dufite ibikoresho bihagije cyane cyane mu bitaro bya Leta, kuko dufite supplies zihagije. Ibigo nderabuzima byacu na byo bigira ibikoresho. Rero muri rusange ntacyo dufite cyo gupima hano mu Rwanda.
Polycarpe, u Rwanda ruherutse gushyiraho amategeko bamwe bavuze ko akazi yo kuguma mu rugo afatirwa cyane cyane i Kigali, n'amategeko ari impande zayidogeye. Harimo abanyagihugu bavuga ati ntituvyumva igituma bariko baradushira muri guma mu rugo, kandi gisata ca rukera rugendo gisata c'ingenzi kikaguma gikora. Hari ico ubona bihindura ku banyagihugu iyo babashize muri izo ngingo batazitahura batazishaka?
Abanyagihugu ntabwo bashobora kunyurwa n'ibintu bibagoye, kuko byumvikana yuko amategeko yaje, amabwiriza akaza. Ntabwo abantu bose babyumva kimwe, kuko rimwe na rimwe ntabwo baba bafite ubumenyi buhagije ku cyorezo abenshi. Kandi buri wese nyine wenda aba akunda ubuzima bwo kwisanzura tusanga tubayemo. Ariko nyine bari byiza ko abaturage babyubahiriza bakanabyumva, kuva n'impamvu ko Leta ibishyiraho nyine iradusobanurira tukamenya impamvu mu by'ukuri bashyizeho izo ngingo. Rero njye mbona ntacyo bitwara abaturage igitereka abatabyishimira bo ntabwo babura. Ariko muri rusange nyine iyo umuntu atekereje neza akamenya agaciro k'ubuzima bw'umuntu, uko abantu barapfa turabibona buri munsi. Kandi tuzi neza ko coronavirus kuyirinda ari amabwiriza: gukaraba intoki, kwambara agapfukamunwa, gushyiramo intera hagati y'abantu n'abandi. Ibyo byose rero iyo tuzi ko tugomba kubikora, kandi Leta ikaba yarabyizeho, n'abahanga barabikizeho, ntabwo ari umuntu wese ubishyiriraho. Rero haba ari impamvu babishyizeho mu by'ukuri ntagaruko bashaka kutugora. Abaturage iyo byumvise bitugira akamaro kandi biragaragara koko. numbaga we ndaye bitekereza n'acano byukuri nago nyo cyoro cyo kwaza
ego urakoze cyane kuri interano yawe mbega none ga Polycarpe ukorera uri muganga nonose ibiki muri rusange
ngiye nkorera muri laboratoire y'ibitaro
ego wakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byawe washatse kudusangiza ubwire umunsi mwiza ngaho mu Rwanda
mwakoze cyane nange
ego turafise na Pascal kuri ndi murongo wa telefone Pascal ikaze ku juri America
ego ndari naribi
uherehe Pascal
ndi mu Rwanda mu majyaruguru y'igihugu
akabazo kawe
rura rukingo ko twabone cyese abatura ura kugiraho neza n'ubwo biri mu ndaba ya mbere cyangwa se bikenye n'u Rwanda rurimo kugira urukingo tuzabigiraho neza ku buryo abantu bose babageraho nawe ikibazo ndi kwibaza ese kora abantu hari abantu numvise mu makuru nyine agiye atandukanye abantu bafashe ba rukingo ariko n'ubundi nyuma bikagaragara yuko bongera bakubwara kandi bararufashe urwo rukingo urwo rukingo aho ngaho aho rwaba rwizeye wenda ntirwaba ari urukingo ariko tukaba rutaratera tudakingira kuko hari abamara kurufata nyine ugasanga barongeye bararwara kandi bari bararufashe
ego muganga wumvise utubazo twa Pascal abajije ari mu gihugu cy'u Rwanda
utubazo nimba numva Pascal abajije mboneyeho no kumuramutsa Pascal nshima n'ibyo bibazo abajije utubazo twiwe ahanini turi mu migwi ibiri ariko arabaza ati none twebwe ini wacu ubwo rukingo rudoshika ryari cyane mu bindi bihugu biri mu nzira y'amajyambere nibaza yuko icyo kibazo ku ruhande rw'iwanje gihava kingora kwishyura kuko biba uko ntibihugu bimwe bimwe byitunganije ariko ugiye kubiraba n'izi ndwara zandukira hariho abantu benshi bakora kugira ngo n'izo nshansho dushobore gushikira mu bihugu byose kuko nta muntu ashobora kwikingira izi ndwara abandi badakingiwe ibyo rero nibaza yuko urabye mu bihugu byo muri Afurika cyangwa ibindi bihugu biri mu migabane yindi yo ku isi uretse Burayi hamwe na Amerika u Rwanda ruri mu bihugu kugera ubu rufise intumbero zo kurwanya mugera intumbero itomoye ni kandi makuru nagiye ndumva ca ku maradiyo nuko nabo nyene babigejeje kuri byo kwiga ukuntu boronka izi nshansho gusa ikibazo kihari ni nshansho zikenewe n'abantu benshi ku isi yose rero bituma aba bantu bazikora ntushobora gukora inshansho ku buryo abantu bose bazironkera rimwe ibyo nibyo bibazo bica bizamo naho umuntu yaba afise uburyo bwo kuzigura urashobora kuba ufise uburyo mugabo izo nshansho ntuzironke uko wabyifuza kuko ibihugu byinshi ibi biriko biraronka izo nshansho byatanze amahera izo nshansho no kuboneka zitaraboneka n'amashyirahamwe menshi ariko arakora kugira ngo n'ibihugu bindi bizoronke izo nshansho mugabo umuntu ntashobora kuvuga ryari izo nshansho zizoshika mu gihugu iki canke kiri ikindi kibazo cya Pascal hari ko ngo yoba yarumvise ko hari abafashe uru rucanco hanyuma baragwara abanza nuko ati ngo rucanco rurakora uru rucanco niho rubitangura gutangwa kandi kugira ngo urushe ufashe nk'izi zimaze kwemererwa mu uyu mugabane w'i Burayi mu bisanzwe bamaze kwemererwa inshansho zibiri gusa mu Bwongereza naho bamaze kwemerera zitatu izi nshansho kugira zikore neza bisaba ko baba baguteye inshansho kabiri nawe rero abantu benshi baronse izi nshansho ni bake barategura ubwira kabiri rero ko umuntu ashobora kuba rero yaronse urwo rushinge rwa mbere hanyuma akandura ibyo n'ibisanzwe kuko nta urushinge rumwe ntirutanga urukingo umuntu aba yifuza mugabo uravye nko kw'izi nshansho zibiri ya Pfizer hamwe n'iya Moderna umaze kuronka inshansho zibiri urindira yuko haca indwi imwe kugira ngo ushobore kuronka ushobore kuba ukingiwe ku rugero rwa 94-95% ku ijana urumva rero ibi by'abashoboye kugwara baronse urucanco rwa mbere n'ibisanzwe ko kuko ntibaba bararonka umubiri ntuburakora abasoda bakwiye.
Ego Pascal watomokewe.
Ego nasobanukiwe nta kibazo murakoze cyane Jude y'Amerika.
Urakoze cyane ubwira umunsi mwiza ngaho mu Rwanda wabandanye kwikingira corona. Muganga tukivuga kuri ivyo vyizo ncancu uko ko kuvuga ati batanga amadoze abiri hariho incancu nyinshi tumenyereye n'ivyo nko kubana bakiri batonya ukagenda ugafata urwa mbere ukagenda ugafata urwa kabiri ivyo uko unye ino corona ihabwa ico bita amadoze abiri ni kuvuga ko ari kwera ringwa rikaze canke ni kugira ni kwera kuri ucancu ariho rwari rugitorwa.
Uya urumva kugira umuntu amenye urucanco canke umuti kangahe bikenerwa ko rutangwa biva ku vyigwa biba vyabaye bakiriko barakora ubwo rucanco canke umuti rero ivyo vyigwa navyo vyabaye kw'izi ncanco vyashoboye kwerekana yuko kugira umuntu ashobore kuronka gukingigwa ku rugero ruba rushimishije ni naho batoye yuko umuntu akenera ucanda ako kabiri.
Mbe abavugaho ko runo rucanco rwa COVID-19 gwihutishije gwihuse bageranya ati n'izindi ncanco umwanya zahora zifata bobo barafise ukuri cane.
Umudaranyarutse.
Yego.
Mugabo winjiye mwido nido ukaraba icahora gituma izo zindi ziteba icatumye zikozwe uzinyaruka. Niho tubona neza yuko atazakozwe atangorane ziteye kuko zakozwe co kimwe n'izindi uko zahora zikogwa uko hariho ibintu ntabanduka tegereza kwisunga uri kurakora imiti canke izincandago nta rero nta na kimwe bigeze basimba gusa icatumye zinyaruka iziza izi ncancancu za COVID ni kubera ibihugu byaragiye hamwe hanyuma n'amashirahamwe yabikora barakoranye neza kandi binyaruka gusumba kare wasanga kuko akenshi abatora nk'ibi bintu n'abashakashatsi usanga bakorera nko muri za kaminuza
yego
hanyuma rero ukaca usanga bobo bafise icyiyumviro ciza bifasha umwanya kugira kuri abo ntibaba bashobora kuzikorera utegereza kurondera uwundi mukorana nk'abo basanzwe bakora imiti abo nabo rero bagaca babanza kuraba ati ibyo bintu twebwe mu by'ubutunzi ni iki ntitwabiteguye ntibirimwo bamurarindira tuzoba turabikora hanyuma canke ico ciyumviro ntituzi yuko tuzoba kiduha inyungu niyo twashiramwo uburyo bungana gutya hanyuma bugahomba ukaca usanga rero ngaho biratanguye guteba rero hanyuma rero niyo bikunze ukaca usanga baragize igice ca mbere co kwiga urwo rucanco hanyuma bakaca barindira ubundi buryo ko buzoboneka kugira baje ku gice ca kabiri ivyo byose rero bikaca biza birafata umwanya muremure nayo ubu rero ivyo rero nivyo umuntu yashoboye gutorera inyishu n'ingoga n'ivyo ntandago kubera cari ciza kiraba abantu bose bagira bati reka dushire inguvu hamwe tubinyarutse ku buryo ivyiyumviro bibonetse n'uwo mugwi w'abashakashatsi vyari vyoroshe yuko ayo mashirahamwe akora imiti aca afata ico ciyumviro ati reka tukirabe tucigize imbere kuko nta buryo bw'amafaranga yo gushiramwo nta kibazo bari bafise kuko ibihugu byinshi nk'ibi by'iburayi canke ivyo vyo muri amerika vyaciye bishiramwo amahera hakiri kare baciye bashiramwo amahera ubufise iciyumviro baca bamuha uburyo ati raba wewe kora kugira ngo urwo rucanco ruboneke baca bamuha ubwo buryo akeneye ku buryo rero za ntambamyi zahora ziba kubera kugira wemeze ronke urucanco rushasha hari ntambuko nkazi niniya nka n'izine utangura kagerageza ku bikoko hanyuma ukagerageza ku bantu bakeyi nk'ijana canke amajana abiri hanyuma ugasubira ukaraba yuko abo bantu ugahera ku bakomeye kugira urabe yuko umubiri n'abasoda bagira hanyuma ukaca uzuragwiza rero abantu ushyiramo igice cya kabiri ukaca uraba ku bantu benshi igice cya gatatu ukaca utangura rero kugira isuzumwa byaguye ugashiramo n'ibice by'abantu nk'abo umuntu agira ati hari abafite abariko barakura hariho abibungenze ntibakunda kubashiramo kuko bakunda kuza mu nyuma ntawe ushaka kugerageza umuti utazwi ku bantu bibungenze cyo kumwe n'abana gusa abo umuntu akunda kuraba curaba abantu bakiri bato abantu baba barwaye indwara zimwe zimwe abantu bashaje ibyo rero ni ku ugice kigira gatatu hanyuma gatazi igice cya nyuma rero cyo kwemererwa ibyo bintu byaranyarutse kuko nta ngorane n'imwe y'amafaranga bigeze bagira kubera ibihugu byashyizemo hakiri kare nicyo gituma rero ibi bihugu biteye imbere kome bashyizemo amahera hakiri kare izikorwa zose ubu zica zigenda mu ibyo bihugu kubera urumva barishe bagize avance mu kuriha barishe zitaranakorwa urumva ibyo byose rero byaratumye nibyo byatumye uyu mwanya unyaruka n'abantu barakoranye neza ibintu tutahora tubona urabye imigwi y'abashakashatsi barakoranye neza cyane rwose ku buryo bose ubona ko bashyizemo ishaka kugira ngo ibi bintu binyaruke baraba ukuntu iki kiza cyohagarikwa mu mwanya mutoya
hanyuma abo nyine bavuga uko bacu bagenda bakavuga bati buriya kugira ngo urucanco ruzorabe ko ruzokora neza birashobora gufata n'imyaka ibiri inyuma y'igeragezwa ryaho abo bagerageje ko ijana ibyo bikoko byakozwe izo ntambwe zose mutubwiye ngo zakoze birashobora gufata imyaka ibiri kugira ngo ingaruka zibonekeze ku muntu ibyo byo ari byo canke biri muri wa muce w'ibihuha bivugwa ku ncanco bwa muganga Arsene
incanco hamwe n'imiti yose hariho umuntu atandukanya ingaruka azitandukanya mu migwi ibiri hari ingaruka zihuta izurumvuco zibona mu mwanya mutoya akaba rero n'izindi ngaruka zishobora gufata umwanya muremure izo zifata umwanya muremure usanga kenshi umuntu atagenda arakurikirana ku bagwayi ku bagwayi cyangwa abo baba bakomeye bicandagije ukabakurikirana imyaka myinshi nabyirumva ibyo urumva imiti yose imishasha cyangwa incandago niko bimeze ibyo ntushobora kubironkera uwo muti cyangwa incandago ibyo byose wabiradaho ahubwo byaba bituma haca n'imyaka utigeze uronka urucanco cyangwa umuti mushasha ikintu cya mbere kiba gikenewe kwigwa nizo ngaruka zihuta nizo umuntu arabona ibihinduka kuko bidahindutse cyane rwose ucubibona yuko nicohinduka mu mwanya muremure ntibizoba ku bantu benshi nk'uburabye nk'izi ncanco dufate baratubwiye ingaruka zishika hakiri kare bakigiri ayo matohoza ubu turabona yuko ibyo batubwiye hamwe n'ibiriko birabuba batandaza abantu benshi kuko nk'iyi ncanco ya Pfizer bayemereye bamaze kuyigerageza ku bantu 44,000 rero ibyo batubwira ku ngaruka zishika zihuse hamwe n'ibyo tubona ubu tumaze gucandaga abantu benshi turabona ko atanakimwe ibyo babonye mu ibyo byigwa nibyo tumaze kubona kandi ubu uharuye ku isi abantu bamaze gucandagwa barashika ku 70,000,000 yego urumva ku byerekeye ukuntu rero ziba zimeze nta bwoba abantu bakwiye kugira kuko nari kugira ubwoba yaba mu mice y'ukwiga izi ncanco hari haho basinze aho umuntu yogira ubwoba naye ahandi ari uko binyarutse kubera umuntu yashyizemo uburyo bikihuta ibyo ni byiza kugira umuntu ashobore kurwanya izi ndwara zibiza
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda reka dusabe imbabazi cyane ku bakunzi b'ijwi ry'amerika bari mu gihugu cy'u Burundi turiko turagerageza kubahamagara mwaduha amatelefoni muri menshi ariko ntituriko turabaronka turafise laurent ku yindi murongo wa telefone laurent uratwumva
ndabumva
akabazo kawe kwa muganga twagutumiriye
mufuze n'imitsi myinshi mwaramubanze kabisa kudukomeshwasha ukubanza biterwa n'ibihe bya korona tuba turimo
biterwa n'ibihe bya korona n'ubu n'amagendera ndiko ndagitunganya ndi muhiri wanje
bigoye kabisa ubwo rero ndana mu nkambi y'amahama y'u Rwanda ibintu ndikora rero corona kabisa bane tumere nabi cyane ariko nibisanzwe nyene gahunda kuma mu rugo bigakenga ariko kino no tukona ndakubera no mene cyakubera mu ganda cyakoma tatese ko ariko kuvuga ngo waje kuboneka ngo ngurukingo ugurukingo ruzaba jari ese ruhari cyane ruhari na vote na lifite.
Muganga yari yavyishuye ko gatonya reka nkumbure ngirango makuru ntagushikira cyane muganga ndo harabaza ku rukingo ruhari mwari mwabivuze cyane gose mumubwire muri makenya
ego inkingo zirahari kandi hariho n'izindi nshasha zizoza ziraboneka hari zigeze kure uravye zimaze kwemegwa mu mice y'isi itandukanye hageze konca kontanjo cumi na rumwe hariho n'izindi nka mirongo ibiri zidasigaje umwanya munini iya kugira zemereke hanyuma ibyo gushika mu bihugu rero bitandukanye nabyo ikibazo kihari ni uko izo nshanjo zikenewe n'abantu bose bari ku isi urazi rero bica bigora ntibashaka gukora inshanjo zikwiye bose mu mwanya umwe nicyo gituma hariho abazoronka ubwa mbere hariho abazoronka batatu. Ikindi kibazo ni uko ibi bihugu biteye imbere byarishe izo ncandago zitarakora uca usanga rero urazi incanco ziriko zirakogwa usanga amadozi arenga ibice 50% aja mw'ibi bihugu bya Buraya hamwe na Amerika uburyo rero bicica usanga naho haba abantu urazi abantu bari ku isi haba abantu batarenga ibice 15% z'abantu baba ku isi mugabo ukaca usanga rero ibice birenga 50% by'insanco zihari zigiye muri ibyo bihugu urumva ibyo bintu nibyo hari amashyirahamwe menshi ariko aragerageza kugira ngo ko byokosorwa kugira abantu bose baronke insanco kuko ikiza cateye ku isi yose mu kukigwanya ni uko abantu bose bashobora kuronka izo nsanco rero umunsi zozoikahiyo ntawo nomenya birashobora kuba mu mpera z'uyu mwaka cyangwa ugasanga bibaye mu mwaka uza.
Murakoze mujye mutwitaho tukanga amakuru mugize neza.
Urakoze cyane ubwira umunsi mwiza ngaho Laurent na wewe. Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafise na Benoit ku yindi murongo wa telefone. Benoit ikaze. Guhererehe ga Benoit.
Mu Burundi
amatelefone yanyu yari yatwankiye ariko turabaronse. Akabazo kawe kwa muganga Arsene twagutumiriye ku vya COVID ya 19.
Akabazo kanje kubaza ubuntu bw'ubupfukamunwa badanga yuko butaba buri infect kumenga usanga bunyuranye n'amategeko kuko n'abantu usanga babukora uko bishakiye. None nk'abaganga bariko babiraba canke abaspecialist mu bintu by'indwara bariko bihweza iki kiza babona kizorangira ryari.
Reka tumuhe umwanya kwishure muganga murumvise ibibazo vya Benoit here amaje neza na neza mu Burundi.
Ndi mu ntara ya Cankuzo.
Muganga Arsene.
Ego ndakuramo kije Benoit.
Amahoro.
Utubazo na twumvise bari kubaza twerekeye udupfukamunwa hamwe n'ivyerekeye iki kiza kizohera ryari. Ibyerekeye udupfukamunwa hari udupfukamunwa dutandukanye turi ubwoko bwinshi. Hariho nk'udupfukamunwa tujya umuntu ashona mu bitambara agakora tujya urumva n'utuntu ushobora kumesa ugakoresha kenshi. Mugabo natwo ahanini usanga dukingira yuko wewe dufata ufite nk'irya migera uri kurahumeka utanduza uwundi. Mugabo wewe uhuye n'uwundi atakambaye aguhumeke ko urashobora kwandura byoroshe. Utwo rero dutandukanye na tujya dupfukamunwa uhora ubona abantu bakoresha kwa muganga. Tujya dupfukamunwa two kwa muganga turakingira ukambaye hanyuma nawe ntashobore no kurungika ibyahumetse ngo bigende ari byinshi ku bantu baba bamwegereye. Mugabo tujya ntushaka kudukoresha kenshi kwinshi usanga udukoresha amasaha atatu cyangwa ane ugaca uduhindura. mugabo nk'uko tundo umuntu ashaka gukoresha kensha mesa utwo nibisanzwe uwatumeshe uwatumeshe umugera ntugumamo eh hanyuma ikibazo kigira kabiri naco ikibazo kigira kabiri naco ikikiza umuntu ashaka kuvuga ati kizohera ryari
oya
intumbero nyamukuru kugira umuntu ashobore kukigabanya kugira ubuzima busubire kuba uko bwari bumeze kera niba umuntu ariko arakora kw'incanco ziriko ziratogwa hasigaye yuko umuntu azogerageza izo ncanco zigashikira abantu benshi bashoboka kugira uwo mugera urebe kuba umutembera mu bantu nibwo buryo bwonyine bwo kugira ngo umuntu ashobore yuko kuraba ukuntu iki kiza cohera hakika naye ahandi nta muntu n'umwe ashobora kuvuga ati kizohera ikwiye itariki mu mwaka umwe cyangwa ibiri naho bishobora gushika ugasanga nk'izi ndwara z'imigera nyinshi zirashobora kuguma zitembera mu bantu iyo abantu benshi batandaze uca usanga atari benshi bagwara ngo barembe urumva naho hamwe bishitse abantu bakicandagisa naho usanga uwo mugero uri kuratembera mu bantu uca usanga ata abantu barembye ngo baje mu bitaro cyangwa ngo tubabure bitaba Imana rero nicyo gituma mu ntumbero yo kurwanya iki kiza ikintu gikomeye kizoba mw'amezi akurikira no mu mwaka ukurikira ni ibi by'uko abantu hategereza kuboneka izi ncandago ziriko ziremegwa abantu bagashobora kwicandagisha kugira umuntu ashobore kugabanya iki kiza
Chowe kwaza?
Ego duga kujamba.
Ngubu ukukono tukumbati ikidari bali mwari lockdown. Ayo kakiswa anga kumusi wa mabata anga jabandu ye kumusi changa wapoi. Kakiswa anga morundi na tuwe na lockdown tulimo. Ayo kakiswa anga na wanwari kuhi bandura change umba mwono ya poi. Jowa viva kuki?
Ikikiza aho kigore urumva ibimenyetso byacu biratandukanye hariho n'abantu bagenda bagifite utakimenyetso na kimwe bafite rero nicyo gituma utusanga rero hariho bamwe usanga atabagwayi benshi bafite abandi ugasanga bafite benshi mugabo rero ibyo uwafite abagwayi benshi uruhare naho uzosanga ejo nawe bagabanutse nawe bagwiriye ku ruhande utumbereyemo ibi by'uko rero umuntu atugara cyangwa agira iki nicyo kimwe na twebwe nk'iki gihugu ntuyemo ntitwigeze twugara ngo tugire nk'uko ibindi bihugu i Buraya bagize mugabo twararonse abagwayi benshi mugabo ntibabaye benshi ku rugero rw'ibindi bihugu byo mu mugabane wa Buraya urumva rero ibi by'indwara ntihigoreye ifite ibimenyetso bitandukanye hariho benshi bashobora kugenda atabimenyetso bafite hariho abaremba gose hariho n'abagwara bikamera nk'ibicurane bisanzwe abandi bakameneka umutwe umunsi umwe urumva niho bigoreye ntushobora kubwira uti ngaha hanye bimeze uku hariya naho bimeze gutya ni nk'uko nk'aho utuye mu Cankuzo ushobora gusanga nta mugwayi n'umwe mufite mugabo wagenda nk'iBujumbura cyangwa iGitega ugasanga abari ku musego na majana urumva umuntu rero mu gihugu mu gutunganya inyisha atanga azararaba ibyo byose rero nk'ubu unyi Burundi naho abagwayi bahari koma atari benshi nicyo gituma nabo batugara kuko ugiye kugaruka usanga ibyo byo kugumiza abantu mu rugo usanga biteye ibibazo byinshi gusumba ibibazo indwara iri kurapera ubundi ibyo rero ari umuntu ajejwe gufata ingingo z'igihugu ibyo nibyo umuntu araba rero ntimuze muraraba ngo ngaha bagize ibi ngo ngaha natwe ntituri ko tugira ibi ababijejwe nibyo bakurikirana ibiharuro nabo nyine barabifite ubwiye kuraba mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu ndazi yuko babiraba kujya abahandi babiraba kundwi baba bafite abanduye baba bafite n'ibindi biharuro hanyuma urabona ko nabo nyine ubu unye hari izindi ngingo bagiye barasohora nk'ibyereke byo kwambara agapfukamunwa gusubira gupima abantu ku bwinshi ajya ni kubera bari babonye hari ikiriko kirahinduka ni uko umuntu asanzwe akurikirana izi ndwara zanduke mugabo rero icyo nashaka kugaruka ko ni uko mutoza muraraba ngo ngaha bagize ibi hariya bagize ibi
umuntu azaragira aratangi nyinshi uko byabonye ariko arapfikirana uko ngabo ubugaranira bakabagumiza mu nzu atamugwaye mudafite abagwayi benshi cyangwa ibitaro bitariko birarengegwa usanga mu nyuma abishwe n'inzara aribo benshi gusumba abishwe na korona ubu byo byose nibyo umuntu atararaba agereranye
watomokewe Benwa
ego natahuye
urakoze cyane ugira umunsi mwiza ngahe cyankuzo mu Burundi
namwe murakoze
ego turafise n'uwise mukundwa wa Yesu kuri telefone ikaze mukundwa
mwiwe cyane
ako kazina ni gwawe cyane n'akamatazirano
ne n'amatazirano mugabo icari jana na peno ari Desire
ego Desire uhererehe
Ujumbura
Ibujumbura twagutumiriye Dr. Arsène Asanje akorera imirimo yiwe mu gihugu cya Suède kugira ngo aduhe umuco ku vya COVID ya 19 umwanya ni gwawe
yego cyane kamanda mutse muganga we ari dosa kanya kugira ngo kije tubwiye kujanye ni uwo mugera ko na virus
mahoro cyane
murakomega muganga
ni kuri tribyo
mubona gute muragutse tuduhaba tu yego turaho tashimo mukama
akabazo kawe
ndonga nakumbura nti iyi pandemi coronavirus iri tere avajabe mu isi yose ntitutahura neza none ni gute dushaka kubirengera n'ubwoba ko ari kwarondera incanco ugasanga izo ncanco ko arondera ntishobora kunyura gasakura mu isi
nkuko nabivuze kare iyo niyo ngorane ihari mu gihe hari indwara ibisagirije abantu bose ku isi icyarimwe utusanga nk'ibi bigo bikora incanco ntibashobora gukora incanco zikwiye ku buryo nk'ubu unyu umuntu acakora incanco zikwira abantu bose bizofata umwanya munini mugabo intumbero nziza yo kurwanya mene ubu bwoko bw'indwara ni uko umuntu atandaga abantu benshi bashoboka
nariko mvuga ati noneho nk'igihe bitoshika izo nshanje nizo zigiye kuboneka mu isi ubona ko nabo bari kurazikora bari kubakora bakorera ubusa narya tubona ko umenga covid uyo isa nigeze kurugera rugira kabiri yaje ubwa mbere itaba ifite ubukazi nk'iyo hari ubuhunyi
yego ikintu umuntu ariko arakora ubu mw'aya mashyirahamwe atandukanye niyo kugerageza kugira ngo abantu ku migabane yose y'isi bashobore kuronka izi nshanco niko kazi nyamukuru bariko barakora mugabo urumva ikindi naco incanco ziriko ziraboneka ni ubwoko bwinshi buriko buraza nibaza yuko ico kibazo kizoza kiratorerwa inyishu buhoro buhoro kuko
shadufatira kuri ico muvuze ko zoza buhoro buhoro ugasanga aha muri bihugu by'iwacu bariko baratubwira bati twambara agafukamunwa tukarabe kenshi gashoboka mugabo ugiye kuraba abahinye babyerekana transmission ya virus covid-19 usanga uko byogenda kose nubwo twakwambara ubwo bufukamunwa tukakaraba kenshi gashoboka dushobora gusanga twabyanduzanye kandi ku rugero runini cyane none umuntu ahari nicyo ntibimbere cyo bicyaye
ikintu cya mbere kuko iyo umuntu yikingire n'ibyo bibiri wari uhejeje kuvuga kwambara utwo dupfukamunwa gukaraba hanyuma ikindi naco ibi by'uko abantu benshi badahurira hamwe cyangwa iyo muhuriye hamwe naho mugahana umwanya hagati yanyu icyo nicyo umuntu ategereza guheraho hanyuma ikindi naco ibi nk'uko nabivuze ibi by'izincanco aho bigoreye ni uko hari ibihugu byifise byashizemo amafaranga izo ncanco zitarakogwa nicyo gituma rero bubu nk'ubu bunyama 50% y'incanco zimaze kwemegwa 50% y'incanco zizoja mu ibihugu byabo oro nawe urazi abanyagihugu babayo bari munsi ya 15% ubu rero abantu ko bariko barakora ku isi bariko bararondera ukuntu abantu ku isi boronka hakaba igabanganya z'izo nshanco ku rugero rwiza kugira ngo imigabane imwe y'isi ntiyigungire ko izo nshanco kuko nabo nyene barabiye
ego namwe bwe mure abaganga mugiye kuranga abaganga b'Afrika tazwe rusaba inga benshi mujyana kuvura siture maradivi ha none nkamwe bwe nk'abaganga b'Afrika ubona mwe ho muri ko murafasha iki mwo ntimwoshaka kujya hamwe kugira ngo namwe mwumve ko mushaka gutora incanzo za COVID zoshaka kokwa ku mafaranga make mu bihugu byo muri Afrika kugira ngo twe n'abanyafrika twe kingi na ryangwa uko bivuze usanga abari kwakora incanzo za kokwa cyane
di vuzwa na bahebwa ko bitse bicunde n'undi byo mu karere bikaja hamwe kugira bishobore gutoreye ibibazo bisanganywe nibyo umuntu ahanini yipfuza mugaho urumva nk'ibi yinye kwiki kibazo dufise ubuse nibaza ko umuntu ashobora kuronka umwanya n'uburyo bwo kubaka nk'ibigome n'ibyo kugira bikore ikizoba nuko mijya migambi indi yahora kuko urabona hasibanza hariho ibincanco baha abana n'iki umuntu azokoresha ne n'ubwo buryo kugira ngo naho nyene incanco ziboneke kuko nibaza yuko ibi bihugu bitunze ntibashobora gucandaga biwabo gusa abandi ku isi badacandaga ntibazoba bikingiye kuko igumye ikwiragirana mu bindi bihugu izohinduka ku buryo igarukira iwabo nabo nyine barabizi izi ncanco bahejeje gucandaga biwabo ikizokurikira ni uko bazorondeye incanco kugira batandaga abasigaye bo ku yindi migabane y'isi kuko ntaco baba bariko barakora ntibazobigira kubera urukundo bazobigira ahanini kugira nabo nyene bikinge
mugabo ugiye kuraba nkamwe atubikora maguru masha none mbona ko nubundi twebwe abanyafurika dushaka gusanga duhuye n'ibibazo byinshi gusomana rijya umenga isa n'irikira abanyikaze cyane muri ibyo bihugu bya Buraya na Amerika
urumva ibyo nibyo nari ko ndakubwira yuko aha niho abantu batunganya ibikorwa byo mu by'ibihugu haba kuri ku mugabane wa Afurika cyangwa haba ku gihugu kimwe kimwe ibi nibyo bizotubera isomo kugira ngo tube turiga twitegurira ibyoha mu nyuma umuntu akaba afise kurya umuntu akeneye kugwanira igihugu aba afise ingabo zikigwanira no ku byerekeye amagara y'abantu ukaba watunganije ibintu bikwiye bishobora guhangana n'ibi biza biza biraza kuko iki kiza si cya mbere canke kandi si cya nyuma n'ibindi bizoza rero isomero twahakura ni nkuko wari ubuze ibihugu canke ku mugabane wa Afurika ahanini bobigiye umuntu byoba byiza umuntu abigize ku mugabane wa Afurika kuko niho byokoroha kuronga uburyo n'abahinga
bakwiyeza
ko ari iryo somo umuntu azokuramo
reka tuguhe akanya gakwiye tugushimire ko waturungikiye nimero zawe ngo tuguhamagare
yego cyane
urakoze cyane ubwira umunsi mwiza ngahe Bujumbura mu Burundi muganga Arsene Nzobandora tuko dusa nk'abasozera kino kiganiro cuno munsi hari rero mu bivugwa sino bishira mu makuru nyayo ni mwebwe muhinga muza kutubwira incanco zirahari ariko harabakunze kuvuga yuko bikorera imiti aho bakavuga ati unyoye ka Jean-Jambre ari tangawizi ugashamwo indimu ugashamwo amazi ashushe ukabishira amazi ashushe bishora kukurinda iyo COVID ivyo bintu byo ari byo ga muganga
ese national bivuga koko nta bushakashatsi buhari buvyerekana
yego
hanyuma nkuko nabivuze nk'ibyigwa byerekeye ibikinga cyangwa ibidakibinga birafise ukuntu bikogwa nabyo birumva umuntu afashe iki cyangwa kiriya akumva aratoye imitende hari n'abo usanga yari gutora imitende atanakimwe afashe urumva ibyo nicyo gituma umuntu adashobora kubyemeza kandi izo nta muntu nta bumenyi ndabifitiye ko byoba biri muri bikozwe mw'iyo Jean-Jambre cyangwa ibindi bafata ntaco ndabizi ko n'ukuri
mbe none hari ubushakashatsi bwawe uriko burabakubwira ngo hambavu y'izo ncanco hanaboneke n'umuti
hariho ubushakashatsi babuza buraba bagerageza imiti imwe n'iriya kubera ugiye kuraba amakanda y'iyi migera hariyo iyo usanga isa ntihajya bari bahereye ibyo gukoresha nk'umuti bari batangwe gukoreshwa kugira bavure Ebola niko gasanga urafise ico fashamwe ico fashamwe mu kuvura COVID 19 mugabo mu nyuma ivyigwa vyerekanye yuko uwo muti uragoye gukoresha kuko biva ryari umuntu awufashe imisi aba yamaze agwara agwaye urumva nico gituma ubunye nawo nyene ntugikoreshwa ku bwinshi mugabo iyo umuntu ku bagwaye bamwe bamwe nk'abo abo usanga barembye bataragwara imisi myinshi abo umuti uracakoreshwa mugabo ntugikoreshwa ku bwinshi ikindi kintu kiriko kiragiragezwa ni ugukoresha abasirikare bo mu mubiri baba bakuwe mu maraso y'ababa baragwaye iyi ndwara baraca bagenda bagakuramo bajya abasirikare bakingira umubiri hanyuma akaba ariyo baca bakoresha ku bantu barembye ibyigwa biratarandanye ibyigwa birahari ku byereke ubu ariko bararondera kugira barabe ukuntu bovura iyo ndwara hambavu y'ibi byo gucandaza
yego muganga Arsene akajambo kanyu kanyuma ku bakunzi b'ijwi rya Amerika ku vyerekeye kino kiza bino bihe bigoye mubabwira naka
bino bihe bigoye ikintu nini umuntu yo kwitwararika ni ibyo kugerageza gukinga naho ingwara igwaye kuyikingira hari ibintu bizwi bifasha ni ibyuko abantu badahurira hamwe ari benshi bishitse nabo bagahurira ahantu bagafata bagafata umwanya ukwiye hagati y'abantu hanyuma bakambara ibi byo by'agapfukamunwa hanyuma bakibuka n'ibi byo gukaraba kenshi n'isabune ibi biranafasha wanashaka no kuzindi ndwara hariho nk'ibyigwa byabaye mu ibi bihugu hariho nk'indwara zatuye kubona kuva COVID 19 itangwe hari indwara zaciye zigabanuka cyane kuko twaciye tubona yuko zahora zitaterwa n'ibi by'uko abantu begerana hamwe n'ibi by'uko usanga umuntu atitwararika ibyo gukaraba kenshi gashoboka icyo nicyo kintu umuntu yoshikiriza hanyuma n'izo nshanco zaboneka mu ibyo bihugu umuntu agasigurira abantu kugira bazifate kuko urabona n'ibihuha ni byinshi mugabane ahanini ni uko ibyo bihuha umuntu yogerageza agasigurira abantu bakamenya bati bakamenya ukuri n'uko utari ukuri kuko mwe n'izi ndwara ikintu cya mbere gishobora gutuma umuntu ashobora kuzigwanya ahanini bica mu nshanja kuko umuntu yamaze kugwara aba yamaze kugwara kwikingira byamara aribyo byiza
yego nuko rero muganga Arsene Nzobandura tubashimire cyane kuri kano kanya mwahaye ijwi rya Amerika mwadufatiye umwanya uhagije mutanga ubumenyi bwanyu tukibutsa ko muri umuhinga mu by'indwara zandukira no gucandaga musanzwe muri cegera cy'umuyobozi ajeje gukinga iby'indwara zandukira mu karere ka Kalmar kari mu buseruko bushira uburengero bwa Suède ejo ijwi rya Amerika ntiryabikora ko muzosubire mudukundire mutwemereye ko tuyaga nk'uko mwabikoze uno munsi
yego murakoze namwe ikintu cyose cyatuma tuyagira abo bavukanye b'iwacu n'ukuri icyo kintu ni cyiza cyane ntitwareka kucyitaba muduteye akamu
yego abandi dushimira ni mwebwe nshuti bakunze mwarimu duteze amatwi muri ijya nino ku isi mwakoze cyane kuri mikoro mwari kumwe na Joy Diane ninahazwe n'abateguye nongera ndabashikiriza ikiganiro muri isanga cuno munsi n'ikiganiro nateguye nongera nshikiriza ndi muhiri wanje mu ntumbero yo kubandanya kwikingira ikiza cha virusi ya corona mubandanye na mwebwe mucikingira mwongera muryoherwa n'urutonde rw'ibiganiro vy'ijwi rya Amerika naho ubutaha
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM mu mirongo gwenda n'ugwenda n'ibice zero
naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumviganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru